mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiji wenchuti wakunzi mteza matuiga niyo vira diyo. Ijugi Amerika risamira ni Washington DC mukirundi no mukinya Rwanda. Mwisi ya gata numulikumena jawediani na hazwe dongo ibigani rovzi no mganyo.
Batiza mashule menshi ni bumva cyane ngorani zanye n'ibyo mugira basiza ko ikintu mubariye aratumva.
Uyu ni muganga Thierry Nahimana akwirikiranira hagufi abagenda mu gera wa sida mu bitaro byitiriwe Umwami Khaled byo mu Kamenge mu gihugu cy'u Burundi. Avuga ko magenda mu gera wa sida harabakwirikiza impanuro za muganga n'abandi basa n'abadashaka kwemanga ko bagenda n'uyu mugera. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku radio yanyu. Kabifurize umunsi wa Mungu ncuti bakunzi bijwi rya Amerika. Mu Burundi abakora mu gisata cyo gukurikirana abagendana indwara ya sida bemeza ko abanyacubahiro n'abifise bagendana iyo ndwara bagifata imiti yo kuyifufa haza mu mpisho. Inkuru twateguriye n'umumenyesha makuru ijwi rya Amerika mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Sabimana.
Abagendana umugera wa sida bari mu migwi y'abifise baracasa amasoni yo kwitura abaganga bajeje gukurikirana abagendana umugera wa sida mu bigo bibijejwe. Muganga Thierry Nahimana akurikirana abagendana umugera wa sida mu bitaro byitiriwe Umwami Khaled mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura.
Ego turabibona no babarira abantu novuga ko batize cyane abantu batize amashuri menshi ni batworohera cyane boroha bumva cyane ingorani zanye n'ibyo mugira basida ko ikintu mubariye aratumva mugari abantu n'ubu batemera iyo ngwara bata umubariye kagwayi atavyakira ni naho acava baca binyegeza abantu imiti mu kinyegero ugasanga uwo muntu birigera aza kwivuza kwa muganga kubera gutinya ko abandi bo bibona mugani bibaza ikintu nyamukuru no kwakira iyo ngwara ko cyane baravuga bati uza gukira indwara arayirata.
Icyo kibazo no mu kigo cya NSS LBP Plus aho twagiye turaca baremeza ko abantu baciriritse ari waborohera kwakira muri ibyo bigo. Bavuga ko batitura ibyo bigo kenshi batuma abandi bantu bagaheza bakayibagurira mu gihe hari imiti cyangwa ku buntu muri ibyo bigo nyene. Bavuga ko tabuhinga bwa none burashyirwaho ngo kugira ngo umuntu ntatore imiti kabiri, ari nacyo gituma bishoboka ko umuntu atora umuti kuri kino kigo akaja no gukinda gatora. Uko gutora imiti ku bigo byinshi ni navyo bituma bagendana umugera wa sida bifise bashobora kugura imiti kuri abo bayitoye bisubiriza. Ingaruka zishobora kuba mbi kuri bene abo bantu bafata imiti mu misho nkuko tubibwirwa na muganga Thierry Nahimana.
Nk'umuntu amaze kwiyakira biramworohera araba ari kumwe n'abandi agafata amazi aka kinywera imbere y'abandi nk'uyonye biranamufasha niyo miti iragira icyo imufashije gusumba wa wundi atarabona neza atarimera indwara yiwe.
Mbe mugira tubahirije amasaha kubera gutinya abantu bimufite ingaruka iye ku magara ye.
Mu bisanzwe iyi miti abagwayi bafata irafise vuga ati ni rimwe ku munsi urumva ushobora kunywa unywa nka saa moya y'ijoro. Bisanzwe tuza kusubira saa moya y'ijoro mbwase uvuga ngo niyo saha nyine bishitse iminota nka 30 nturenze amasaha abiri urashobora kunywa ko naye handi usivye urumva wa mugera ubuhaye umwanya ukugira ukomere kumva umuti wategeka kuwuha ukawubura ico gihe ucu ugangura niko no bivuga umva uwo mugera uturonka umwanya ukwikina amatavu mu mubiri wiwe ico bituma bimutera ingorane.
Muganga Maria Noela ruri hose mu mugambi wa leta jeje kugwanya ikiza sida mu Burundi avuga ko ivyegeranyo vyabo bafashanya muri ico gisata co kugwanya sida bibereka ko ico kibazo gihari akagira gatanga n'impanuro kuri uwo mugwe wafata imiti mu mpisho.
Ego ivyo birabitwereka cyane gose ni ku mpamvu zabo turabandanya tugira tubigisha ko bose botegezwa kuza kwipimisha ariko kuri bo tibaza kwipimisha cyane cyane abantu bafite amahera bagashaka kwigurira imiti kugabo tibaze kubigo bibijeje kugira ngo dushobore kubapima. Natwo bahimiriza bose ko boja mu bigo bibajejwe kugira ngo bashobore gupimwa kugira ngo dushobore kubibashira ku miti umugera wa sida urandugwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turasaba ko byumva ko umugera wa sida ni indwara nk'izindi kandi ashaka kugendana umugera wa sida uri gufata imiti muri ico gihe nta ngorane zobaho ubuzima bwawe bwose nk'uko abandi batagwaye.
Mumugame wa leta jeje kugwanya sida mu Burundi bavuga ko mu minsi ya kazoza agiye gutunganya uburyo bwa none ngo tuma ta utora umuti ku bigo bibiri igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Address ni VOA Radio yacu.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twacari ku makuru avugwa mu Burundi nyuma yaho ico gihugu cyo Burundi kivavanuriye na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI kuri no wa gatanu windwi turiko turasozera umugambi uri kuwutegetsi CNDD-FDD uvuga ko ikigiye gukurikira hari inyigisho zo kumvisha imico itandukanye ku butungane bw'u Burundi bwikwiye ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Abanywanyi b'umugambi uri kubutegetsi baturuka mu makomine yose y'intara ya Kirundo bahuriye ku mutumba wa Rugero ya mbere hafi y'igisagara cya Kirundo. Bashitse kuri uyo mutumba ugiye kubakwa ko ingoro y'uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo barangije urugendo rwararitswe n'ubushikiranganje by'intwaro yo hagati mu gihugu, urugendo rwo kwigina ugusokora Burundi ku Burundi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha.
Sentare kimanza z'Abanyafurika gusa natabaye.
Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi ntiyagaragaye muri urwo rugendo rwari rutumiwemo abarundi bose. Ahagiye kubakwa ingoro y'umugambi CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo niho yabonaniye n'abanywanyi b'uwo mugambi. Yashikirije ijambo rihamagarira abagumyabanga ba CNDD-FDD guteza imbere igihugu, ariko yanagarutse ku bijyanye n'uko u Burundi bwaraye busezeye Burundi sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Evariste Ndayishimiye yavuze ko ibihugu vyarenganuye u Burundi kubera vyabonye ko bufise ubutungane bwuzuye.
Hari abantu bari bazi yuko ubucamanza bw'u Burundi ari sentare irirahe, batari bazi ko mu Burundi hari ubucamanza. Hanyuma ibihugu bitari bike birabibona bisanga mu Burundi ni igihugu kitunze gifise ubucamanza, gifise ingabo zicunga umutekano, ata muntu yitsirundi ubusa, uwinshi umuntu wese ahanga. Niho bagiye kubona bati bwa bundi u Burundi bariko baraburenganya. Mugabo hariho abari bagize iyo sentare igikoresho ngo reka rero ngo twatebagaje ubutegetsi rikanka ngo tuzobafatirirahe. Ntimwavyumva bivuga ngo tuzoca tubazana ngo iraho izo hanze izo badufatira. Nkuko umenga rahe niyo sentare y'u Burundi.
Kubumva bakibona ko ubutungane bw'u Burundi buri muri sentare mpuzamakungu, umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi avuga ko bagiye gutangura kubigisha.
Hari n'abandi bavuga ngo nzokuburanya ngo gushikirahe. Ubu rero navuga ati tuzoburana leta izontunganiriza. Nimumenye ko leta y'u Burundi iri ngaha nk'umuvyeyi idutunganiza. Nimuze musubire kuraba inze. Hariho abarundi rero batabizije dutangure kubigisha. Bumve yuko u Burundi ari igihugu cyacu, igihugu dutegerezwa twebwe nyene kubahana tukubahiriza n'igihugu cyacu. Twebwe abenegihugu tumenye rero igihugu icarike. Hariho abantu bari bazajya kudusha coba tukomoka kubera iterabwoba. Mugabo naganda baremeshe Imana ntizoduheba.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye amenyesha ko umunyamahanga azoza aje gufasha u Burundi azobanza kwemera guca mu nzira abarundi bamweretse. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze urakenuye tukivuga rero ivyo kuvavanura ku Burundi na CPI. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabigarutse ko n'umushikiranganje w'u Burundi ajeje ubutungane Aime Laurentine Kanyana, aho yatanguye avuga imvo nyamukuru zatumye u Burundi buva muri iyo sentare. Reka tubatege amatwi.
Leta y'u Burundi nk'uko mubizi yari yarasinyiye amasezerano, ariko hageze ishyirwa mu ngiro zayo yagiye ibona yuko bitari kubiragenda neza, ihereye ku vyaba ku bindi bihugu vya Afrika ikaraba n'ingene igihugu cy'u Burundi naco nyine kagira gisamburwe biciye kuri iyo sentare bifashijwe n'ibihugu rutura. Rero bimwe bimwe bitari no muri iyo sentare, hanyuma rero bigaca bigomba kuguma bitera umutima uhagaze inzego z'abarundi Burundi ndogozi Burundi n'abarundi ngo bose bagira bajyanira he nkuko babikoze mu bindi bihugu bakabisambura muri za Libya murabizi no muri Cote d'Ivoire rero leta y'u Burundi yagize iti yose ntare ko yahinduye intumbero twari twariyemeje twese n'ibihugu bihurikiyemwo reka bizemwo na karubutungane bwacu buri kiki
abantu batari bake mushyiranje bavuga ko kubona leta y'u Burundi ifashe inyingo ari kugira ngo abantu cyane cyane bari mu butegetsi bakoze ibyaha bashore kudahanwa aho muhavuga kwiki
icyo kinyoma kitambaye kuko mu mategeko mpanabyaha y'u Burundi kandi bavuga yuko hariho abafite ubudahangarwa gukora abategetsi bakoze ibyaha
nta ngaruka nayo yaza ko iyo ngingo ishobora kugira mushyiranje
kugerekeye ugihugu cy'u Burundi nta ngaruka mbi bizogira kuko u Burundi ni umunyeshuri mwiza cyane iminsi twamaze muri iyo sentare u Burundi bwarashoboye kwitunganya bikwiriye ibyo byaha byose bavuga ko byananiranye bijya muri iyo sentare ni ukuvuga leta y'u Burundi bicishije mu mategeko mpanabyaha byose yarabishyizemo kugira ngo bizohanwe hatarabwe ibicakurize
mwavuze ko leta Burundi ikabutungane mu Burundi gushaka gukemura ibibazo by'ubutungane ariko hariho benshi bavuga ko hariho imanza nyinshi cyane rwose hariho n'ubwicanyi bwinshi bwabaye ariko gushika ubu abantu bakora ubwo bwicanyi batarahanwa ibyo bibazo byose muzo bitarira umuti gute
ubwicanyi mu Burundi bityo bwarabaye kuva kera cyane kuva kuri independence murazi ko hagumye hata abantu rero ibyabaye mu Burundi burya abarundi bari babitoreye n'umuti hariya yarusha bavuga dushyireho umugwi wo kuvuga no kuri kurekuranira hanyuma uwo mugwi umaze kujyaho uzokumviriza bamwe n'abandi hanyuma uheze ugire icyo uvuze baba bajyanwa imbere y'ubutungane haba abari kuriranira ibyo byose ukicaseko rero turizera yuko mu Burundi bitazoguma haba ibintu biheruko ibindi biheruko kuva ubundi bwikukira mpamvu byabaye byose ntakimara bivuga ko ariko kuva bibiri na cumi na gatanu ko ariho bashingiye ubutungane bwarakoze n'ukuri abantu batembagaje ubutegetsi murabona ko bashyitse imbere y'intahe bagahanwa bagomoye amabarabara bakonona bakica abantu bakagira ame barashyize imbere y'ubutungane
mwavuze ibihugu iyo sentare yashatse kugiramwo ingingo zifatiye cyane cyane kuri politiki nk'uko mwabivuze hari ibimenyetso byari bihari ko mu Burundi byari kumira nko muri ibyo bihugu
ibimenyetso byari bihari kuko urinze ubona inzego z'igihugu iyo zitewe zitwayemo imigongo zigahaguruka zikarwana umutekano umutekano ukagaruka hama abari kuba barahungabanya umutekano bakareba bake bajya imbere yo kuvuga ngo izo nzego zakoze nabi kandi zo zakoze akazitegerezwa tubona yo hanyuma ukatubona amaraporo ariko arakogwa n'ibihugu bya Buraya nabitse ngo batumwe na ONU mugabo tubona neza intumbero y'ababitumye ko ari ibihugu bya Buraya murabona ubufaransa ngende twamamushyira imbere amaresolution ibyo byose byarerekana yuko ntibarondera gukorera umuti ingorane ziba ziri mu Burundi mu mahoro n'umutekano barondera ko igihugu cyacu bokimurikamo inteko bokimurikamo abitongo baje guca imanza kugira ngo ikibaze bafashe noneho kuma binjira mu Burundi babaryanishe gusumba
umushikiranganje w'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi Aime Laurentine Kanyana akaba ariko yishaka ku bibazo bya mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro muri Isanga mushobora gukurikira cyose gikwiye kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izanyinzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mukanya urutonde rw'iganiro byacu dushe tururubandaniriza ku kiganiro ntorere kazoza
mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mango zinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasize. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Bakunzi biganiro bya studio Ijambo ndabaramukije. Jerome Niyonzima ndabahaye ikaze muri cyakirago cha politique mikundira aricyo Ntorere kazoza. Muri Ntorere kazoza cy'uno munsi tukaba tugiye kugaruka kubijanye no gusubiza agateka abagateshejwe n'intambara. Tugashimikira ku kibazo cy'inshumbusho itegekanijwe mu masezerano y'Arusha kuzohabwa abazo badashoboye gushikira amatongo yabo. Reka nsabe mugenzi wacu Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu, akaba hari Dieudonné Mbonimpa umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ane matunga ari wa CNTB, hakaba na Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi ujeje gushira habona ukuri no kunywanisha Abarundi Sever. Araganira kandi na Atanazi Masumbuko aserukira urunani rw'abahungutse hariya mu ntara ya Rumonge. Terence Manirakiza, ijambo ni rwawe.
Hano muri studio turi kumwe n'umutumire Mbonimpa Dieudonné asanzwe ari umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya ibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Dieudonné turamukije tunabahana ikaze muri kino kiganiro.
Ndakuramukije nanje nongera ndamutsa bariko barakurikirana kino kiganiro.
Kanya rero turaheza twinjire mu kiganiro nyezi. Muri kano kanya reka dutangure rero dutega amatwi Musenyeri Jean-Louis Nahimana aho atubwira igituma uwo mugwi mu bikorwa usanzwe ufise utegerezwa no gushira imbere ishumbushwa ry'abagiye banyagwa ibyabo anini ngo byavuye mu masezerano y'abaganiriye y'Arusha, ati kandi biteza kugenda gutyo kuko ahandi hoho koba ari nko guta umwanya.
Uyu mugwi wavuye mu biganiro by'amahoro byabereye Arusha igihe abanyepolitike kandi abandi baserukira Abarundi bari bahuriye hamwe kandi bipfuza by'ukuri yuko bosezerera burundu amabi yagiye arisubiriza aba mu Burundi mbere agasiga abantu benshi bakozwe ko n'amahano, niyo bagira bati ego men ziza yuko tugira intambwe yo gusubiza hamwe yo kugarukana amahoro. Atariko hari ibintu byabaye muri iki gihugu tutorenza ku ruho rw'amazi, nuko twabanza tukabirabira hamwe tukabigaya kugira ngo turabe n'ingingo twopfundika kugira ngo bisubire kuba muri iki gihugu. Muri ivyo mu ngingo yo bigiriye harimo n'uyu mugwi Abarundi bifuza kumenya ukuri kuri kahise, cyane cyane kumenya amahano yabereye n'amabi yabereye mu gihugu kugira cyane cyane basubize iteka abari nyazwe. Nogira ndi abambere dushyira imbere n'abakozwe ko n'amahano, n'abo bantu isinzi bishwe bakagenda gutyo amazima yongo, imiryango yabo gushika uyu munsi itaramenya itashikiye ababo. Hariho abatotejwe, hariho abanyazwe utwabo, bagira bati abo bose hamwe batosubizwa iteka, hamwe batoshumbushwa mu byabashikiye ayo mahoro yo baramahorerane kuba ruguhendana. Ubu rero umugwi waragiyeho, yego uramaze umwaka urenga
Kumbure muravuze yuko ihangiro nyamukuru ryo mugwi ari gusubiza kugateka abakwa kuweko namabi yagera aba mu Burundi abo rero kumbure bari mu mice itandukanye uno musi twashimye gushimika rero kuri aba usanga baranyezwe amatongo bivuye kuri ayo mabi nyene ugasanga n'uno musi ntibarasubira mu vyabo uwo mugwi kumbure uba ufise intumbero yo gukorera kuba kozwe ko nayo mabi muri ubwo buryo
yego mbere n'itegeko ritugenga yatomoye rirategekanya ico no kwita gushumbusha abatakaje ivyabo abanyazwe mu bitari bike nayo matongo arimwo nibaza ko intambwe ya mbere nuko tubanza kumenya uko ibintu byagenze kumenya abantu bakozwe ko nayo mahano bahatakarije ibitari bike kuko ni bimwe nabwiye kare nta kunywana no gusubiza hamwe gushoboka mu gihe abantu bavuga nti bakomeretse bakomerekejwe banyazwe utwabo bagifise uwo mubabaro nogira nti rero iruhande yo kurondera uko kuri na cane cane tugashikibanza navuga nti kininiya ca mbere cane cane abakozwe ko n'amahano tuzorabira hamwe uburyo bubereye dufatiye ku aho Burundi bugeze uyu munsi kugira ngo turabe ingene abantu basubizwe iteka mu babo no mu byabo
duhindukire kwa Dieudonné Mbonimpa ibi muvyumvise mu wundi mugwi kumbure w'igihugu babishira imbere muzakira gute mwebwe
ego murakoze no mugwi w'igihugu ujejwe gutatura matati y'amatongo n'andi matungo sentebe ibi bashira imbere ni vyiza nkako ni kwitegekora ibivuga kandi natwebwe muri sentebe ico dukora bijanye n'ivyo dukora kugira ngo dusubize agateka abagateshejwe dukora kugira ngo dusubize ijambo umuntu yateshejwe ivyiwe yanyazwe ivyiwe kubera amabi iki gihugu cagiye kiracamwo kuva Burundi bwikukiye murumvise rero cane cane ivyo uyu arongoye uyu mugwi sever umenye ugujeje kumenya kuri no kurekurirana usanzwe ukora na twebwe muri Sentebe ico dukora nuko muvyo tuba turiko turakora no kugira ngo twakire ayo matati twakire abo bahunze bahungutse no munsi bagasanga ivyabo byaranyazwe turiko turabikora rero turagerageza tugakorera kuri iki cyane cyane kiri muri uyu mugwe kumenya ukuri no kurekurianira tubanza ubwa mbere na mbere tukamenya ukuri mbega ukukuri kumeze gute kuvyabaye tukamenya nti habaye iki byagenze gute kugira ngo naka yangazwe naka ahunge igihugu maze ashobore gutakaza ivyiwe abisubizwa gute turasha turaba rero mu bikorwa bya Sentebe tugasha kugira ngo uyo muntu asubizwe ukuri mbega byagenze gute
mbega mukiringaho nyine umuntu havaga ati mu muzango usanga mufite igikorwa kimwe kuri cyo kibazo
urunganira igikorwa cya Sentebe kuko uyu mugwi waratanguye Sentebe niyo yatanguye irajaho uno munsi no kubwira ko muri bibi turiko turakora tumaze gutatura amatata arenga 30,000 ugasanga hari abayibayemwo nawe tuyibasubiza twebwe ntituja kumubwira tuti nyamara zana marwaye waronke ngaho iri tongo waririmye imyaka irenga zani umushumbushe dukeye kubyo warondeye uyu mugure hamwe woza ubasabira inshumbusho kuri abo bantu byofasha kandi mwumva ko bizogenda neza
isango ry'abasanga igiki yako
kereka kumbure dukwitire mu manuko bw'igihugu muri komine ya Rumonge aturi kumwe na Masumu ko Atanazi asanzwe kumbure ari mwishira hamwe mbere na irongoye ry'abahungutse Atanazi turaramukije tonabane ikaze
aramutse neza.
Uduze akajwi gatarazi kugira ngo abantu bagukurikirana baheze bakumve.
Murakoze cyane, mwaramutse neza.
Mhm. Atanazi mwakurikiranye kino kiganiro aho tutorabira hamwe uko umugwi kumenye kuri no kufasha barundi kunywana uzoheza ukitaho kibazo na cyane cyane gihanze abahuye namabi burundi bagiye buracamwo bagaheza bakanyagwa amatongo yabo. Wumvise ko kumbure batekanya kugikorera ko wowe byakira gute?
Ivyo jewe ndabishima nkuko twa dusanzwe tubivuga. Ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akacabarirwa n'abantu bamwe bamwe ngo bishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentebe utunganya icyo gikorwa umuntu akabarirwa yuko yogabura itongo n'uwo batavukana. Twebwe rero muri ERB ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ibyo bintu. Twebwe hari ikintu cyo twatsinye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwakajya gace uba wagabuye n'umuntu nuko uhabwa agasumbusho. Rero nkuko maze kubyumva babivuze babishikiriza abo banyakubahwa.
Ariko muri ico gihe byaca bigenda gute? Ibyaheje bigenda gute muri ico gihe?
Muriko
murasaba gushumbushwa?
Muri ico gihe twasaba gushumbushwa ku ruhande twa na cyane twabibwira leta hanyuma tukabibwira n'umugwi CNTD. Ni ukuvuga yuko ndi umwe kandi arabizi yuko twama tuvuga ati mbega twashobora kugabura n'umuntu utavukana tukaca duca uko nyene CNTD itegekanije iki ikibazo kijyanye n'ugusumbusha. Aho twebwe nta nyishu baduha kuko bavuga yuko ati bo uburenganzira bwabo nubwo kushikiriza umuntu itongo cyangwa kubumvikanisha bakagabura uko niko ndabizi kandi niko babivuga. Ariko ikibazo cyo gusumbusha nacyo bigera bavuga ko kuko bavuga yuko ati bo muri mu migambi yabo icyo ndikirimo. Hanyuma rero kubu umaze kumva yuko umugwi severe bavuga yuko hazobaho ikibazo cyo gusumbusha icyo twagishima cyane nimba itaba mu mvugo gusa ari amajambo gusa kuko kesha ari umuntu avuga akabivuga ku munwa ariko mu ngiro ntibizeho nimba kizobaho n'igikorwa twahora dusaba yuko coba kandi nta muntu wogabura itongo n'uwo mutavukana hanyuma ukacugenda uko nyene birababaze cyane.
Masumbuko usanzwe arongoye mu gwiseve avuga yuko gusumbusha ngo bifasha ko umubano mwiza canke amahoro hagati y'abo bantu babiri woba yarasubije itongo canke woba yitwa ngo yari mu itongo ry'uwundi baheza bakabana neza. Nawe niko ubibona?
Niko ndabibona mu gihe hosumbushwa na cyane uwo yatuwahuye yarasanzwe ari itongo ryiwe kuko niwe yatakaze ahanini co haruba nk'imyaka namaze jewe ntayiko ndakorera mu itongo ryanjye hanyuma rikorera mu wundi jewe mvuga yuko ati byoba byiza mu gihe hosumbushwa umuntu yahunguye kandi nibaza yuko umubano woba mwiza kuko ibyiwe yarimaze mu imyaka ataririmo kuko yatakaje ibintu byinshi. Murakoze.
Urakoze Terence, barakoze nabo batumire mwari kumwe. Nibusa bari ko baratwumviza ko cyari gice cya mbere atwa ariko turabira hamwe igituma bizoba ngombwa gushumbusha abazo badashoboye gusubizwa mu vyabo. Igice cya kabiri ni mu kiganiro kizokurikira. Jerome Niyonzima nongere nkenguruke mwe mwaduteze yompi ndabipfuriza kuronika mu banyu no mu vyanyu na uta.
Cyari kiganiro nkurere kazoza. Ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Bugitegurirwa na Studio Ijambo.
Nuko rero nshuti bakunza akaba ariyo ngaha duca tugomba tube dusozereye ibiganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire bagenzi bacu batandukanye bagize ico bibaterera kugira ngo mushobore kuba mwakurikiranye ivyo muvise vyose. Yakoze Fatuma Limasi Kalala yari muhinga bw'ivyuma ndiyani nahazwe twari kumwe kuri mikro. Ndayifurize kuranigwa mu banyu no mu vyanyu. Tuzosubira ejo igihe c'isahindwi mu kiganiro iwanyu mu ntara mukurikirana kuva ku wa mbere gushika kumusi wa datan. Mururani kwerero, kandi mugira umusi wa Mungu mwiza mubanyu no mu byanyu.